Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije nshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kane, itariki 15 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2015. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro vyo muri kino gitondo. Kaze neza.
Byabiteye agahinda kandi binababaje kubera ko abahirengagijwe ibintu byinshi. Hari nk'abatangabuhamya banze kumvwa, twavuze ko twaragejeje mu rukiko batangabuhamya 70, twabwiye urukiko rero ngo tuze wumvwe urukiko rurananjye.
Uwo ni Maître Félix Rudakemwa, umushingwamanza wa Léon Mugesera, umunyarwanda yagirizwa ibyaha bya Jenoside, avuga uko urubanza rw'uwo aserukira wifashe. Iyo nkuru ni mu kanya gato mu makuru yo mu biyaga binini. Turabashikiriza kandi amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwayateguriwe na Aloise Bigirimana. Aloise?
Ndakuramukije Oriane, ndaramukije n'abandi bariko baratwumviriza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kwa gatatu zarungitse abasirikare b'Abanyamerika mu gihugu cya Cameroon gufasha kurwanya umuhari wa Boko Haram. Abo basirikare basabwe n'igihugu cya Cameroon ngo baje gufasha izindi nteko z'akarere kurwanya uwo muhari wigize ndanse muri ako karere. Perezida Obama yamenyesheje ko abasirikare bashika 90 aribo batanguye kurungikwa ejo kwa gatatu. Abo basirikare bazokurikirwa n'abandi ba sivile b'Abanyamerika bazoje gukora ibikorwa by'igendereza n'amatohoza muri ako karere. Igitigiri cy'abo basirikare gishobora kuzoshika ku 300. Perezida Obama amenyesha kandi ko abo basirikare bagiye bafise ibigwanisho vyabo kugira babone kwicungerera umutekano kane wabo, kandi bazoguma muri Cameroon igihe cyose bizoba bikenewe ko bagumayo. Umuhari wa Boko Haram umaze rero kwica abanyagihugu 100 muri Cameroon, biyongera ku barenga 10,000 umaze kwica mu gihugu cya Nigeria mu myaka iheze. Cameroon ni kimwe mu bihugu byafatanije n'inteko zo muri ako karere mu rugamba rwo kurwanya umuhari wa Boko Haram uriko urondera gushiraho leta ya Islamu mu buraruko bwa Nigeria. Amakuru avuga muri Burkina Faso, nayo igihugu cya Burkina Faso kizoja mu matora y'umukuru w'igihugu ku itariki ya 29 z'ukwezi kw'icumi, no kuvuga ukwezi kuza uyu mwaka. Mwomenya rero ko amatora yari yategekanijwe kuba itariki 11 z'uku kwezi kwa 10 uyu mwaka nyene, ariko ntiyabashije kuba ico gihe bivanye n'akagwi k'abasirikare bacungera umukuru w'igihugu kashatse gutembagaza ubutegetsi igenekerezo rya 17 z'ukwezi kw'icenda mwaka w'2015. Mbabarire, igihugu rero caciye cinjira mu ruhagarara mu kiringo c'imisi 6 imbere yuko abagombye guherika ubutegetsi bishikana ku butegetsi bwa Burkina Faso. Mu gihugu cha Bene, Mathieu Kereku yahoze arongoye ico gihugu yarasandavye ejo ku munsi wa gatatu. Kuvejo rero ico gihugu caciye cinjira mu kiringo c'indwi co kugandara. Gushika ubu ntibaramenyekana icatumye uwo mutegetsi apfa. Mathieu Kereku yaronkeye inyigisho za gisirikare ipari mu Faransa, munyuma acasubira muri Bene aho yafashe ubutegetsi mu mwaka w'1972. Mu mwaka w'1991 niho yatakaza ubutegetsi atsinzwe mu matora ya demokrasi, aca yongera asubira kuri ubwo butegetsi mu mwaka w'1996 atsinze ayandi matora. Yabandanije gutwara igihugu gushika mu mwaka w'2006 inyuma y'aho ibwirizwa shingiro ry'ico gihugu ritamwemerera kubandanya yitoza. Mwamenya rero ko Mathieu Kereku asandavye yarafise imyaka 82. Mu gihugu cha Palestina, igipolisi cha Israeli ejo kwa gatatu carishe abagizi ba nabi babiri mu gisagara cha Yerusalemu bariko batera uruhagarara bacumita abantu barimo abasivile n'abasirikare b'abanya Israeli bakoresheje imbugita. Ugo ruhagarara gwadutse inyuma yahe jo kwa gatatu igihugu cha Israeli kirungikiye abasirikare mu bisagara vyose vya Israeli gufasha igipolisi guhagarika inture kanubwicanyi. Ibiro vya ministre wa mbere wa Israeli Benyamin Netanyahu byamenyesheje jo kuwa gatatu ko leta arongo izokwaka uburenganzira bwo kuba muri ico gihugu abo bose bizoboneka ko bari mu batera ugo ruhagarara kandi ko bazofata ubutunzi bwabo batungiye mu gihugu cha Israeli. Sekretari wa leta z'umwe za Amerika John Kerry kuwa kabiri hirya ejo nawe yamenyesheje ko vuba bwango agiye kugira urugendo muri Israeli na Palestina kugira arabe ko yosukamwo mabisi. Mu gihugu cha Afghanistan abategetsi ba Afghanistan bamenyesha ko abapolisi bacungera imbibe bashika 22 hamwe n'abatalibani 35 bafiriye mu ntambara yabereye mu ntara ya Helmand iri mu bumanuko bwa Afghanistan. Ayo makuru amenyesha kandi ko abanya Afghanistan bo mu nzego zicungera umutekano barenga 10 bakomerekeye muri ivyo bitero. Ivyo bitero vyabereye mu gace ka Nauzad kari kamaze amezi ashika 2 kari garuriwe n'abatalibani. Abatalibani bari garuriye uduce tutari duke muri Afghanistan kandi bica n'abasirikare batari bake. Inyuma yaho inteko mvamakungu zikuri ya karenge muri ico gihugu hari mu kwezi kw'12 umwaka w'2014.
Urakoze Aloyizi ku makuru udushikirije, utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere yuko dusozera ibiganiro byo muri kino gitondo. Cuti mwese muri ko muratwumviriza, iyi ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no ku murongo wa 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 i Kigali. Amakuru yo mu biyaga binini tuyahereye mu Rwanda. Sentare nkuru y'u Rwanda yarangije urubanza rwa Leon Mugesera ku byaha bya genocide. Sentare izoca urwo rubanza ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 4. Kuri iyo nkuru mugenzi wacu Eric Bagiriye Ubusa araducira ku mayange.
Urukiko rukuru mu Rwanda rupfundikiye urubanza rwari rwabanje gusuzuma niba ibura rya Maître Rudakemwa mu rubanza ryatuma ruhagarara cyangwa se rukomeza. Umucamanza yarondoye inshuro nyinshi uyu munyamategeko yakunze gusiba iburanisha zimwe zigeretseho n'ibihano. Avuga ko kuba bwana Mugesera atarigeza bigaragaza nk'ikibazo mu rubanza rwe, ahubwo akagaragara nk'umwunganira anajurira ibyemezo bireba ubwunganizi bwe bigaragaza ko bahisemo gutinza urubanza ku bushake. Umucamanza avuga ko ibyo bitagomba kudindiza imigendekere myiza y'ubutabera kandi ku burenganzira bwo kunganirwa Leon Mugesera saba nta wigeze abumwima. Ubushinjacyaha buhagarariwe n'umuvugizi w'uru rwego bwana Le Mukuru arinda yabwiye umucamanza ku buryo Mugesera ajuririra ibyemezo ashingiye ku ngingo z'amategeko nta hasoma mu bitabo bigaragaza ko ubwe yakwiburanira. Yifuje ko urubanza rutahagarara kubera ibura rya Maître Rudakemwa. Asubiranye ijambo, Mugesera yasubije ko na ministri w'ubutabera bwana Johnston Businge umuhanga mu by'amategeko urukiko rumutumiza gusobanura iby'amafaranga avuga ko atishyuye muri uru rubanza yohereje abamwunganira. Asaba urukiko ko icyo yise ingaruka zavuka muri uru rubanza atafatwa nka nyirabayaza na waza, ahubwo ngo ni Leta y'u Rwanda yanze gutanga ibyangombwa ngo urubanza rukomeze mu mutuzo. Nyuma y'icyemezo cy'urukiko bwana Antoine Muhima umucamanza uburanisha uru rubanza yabajije bwana Leo Mugesera ubugira gatatu niba yemera kwiburanira. Uregwa na waguma gutsimbarara ko adashobora kwiburanira. Niko guheraho umucamanza atangaza ko apfundikiye kumugaragara urubanza rumaze imyaka 3 n'ukwezi kwaburaga iminsi ne gusa. Akimara kumva ayo magambo ku rubanza rurangiye, bwana Mugesera yagaragaye nk'ukomeye ariko nanone mu isura yijimye n'amataratara mu maso. Leo Mugesera w'imyaka 64 y'amavuko, inzobere mu byiyiga ndimi igihugu cya Canada cyamwohereje kuburanira mu Rwanda ibyaha bya genocide mu mwaka wa 2012. Araburana ibyaha bikubiye ku ijambo yavugiye ku kabaya muri 92 mu cyahoze ari prefegitura ya Gisenyi. Ubushinjacyaha burifata nk'ijambo rutwitsi. Burashinja bwana Leo Mugesera ko yarivuze agambiriye gukangura abahutu kurimbura abatutsi. Uwiregura hakana ibyaha byose aregwa. avuga ko ubushinjacyaha bwumva ko bwishakiye ijambo bumuregesha kandi ko bwarigejeje mu rukiko nk'ikimenyetso kimushinja bwararitesheje umwimerere ugamije gukora icyo yita kumuzirikaho ibyaha. Ubariyemo ni igihe yamaze muri Canada burana ibyiri jambo imyaka 20 rihiritse lewo mu gisera burana urubanza. Isumwa ry'urubanza ni ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa kane umwaka utaha wa 2016. Eh kabagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali.
Ijwi rya Amerika gifuje kumenya icyo Maître Jean-Félix Rudakemwa aburanira lewo mu gisera avuga ku cyemezo cya Sentare cyo kurangiza ugo rubanza mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Eric Bagiriye ubusa ikigali mu Rwanda. Maître Rudakemwa yatanguye amubwira ko ibyakozwe n'ubucamanza aragahomera bunwa. Dutega amatwi icyo kiganiro.
Ndatangaye kubera kuri bwo bwa mbere numvise inkuru ibyo nkaba numva ku bwanjye ari ibintu nakwita by'agahoma munwa. Ni ibintu skandalije dossier bya biteye agahinda kandi binababaje kubera ko abahirengagijwe ibintu byinshi.
Ibyo ni nk'ibihe
ngira ngo kubizi na urubanza rwarukurikiranye hari nk'abatanga buhamya banze kumvwa kandi ziko twavuze ko twaragejeje mu rukiko batanga buhamya 70 ubwo ni umwaka ushize mu kwezi kwa gatanu nyuma yabwo dushakira n'abandi babijana n'umwe twabwiye urukiko rero ngo tuze bumvwe urukiko ruranangira none bakoze ndi mahano cyo kuvuga ngo bazaca urubanza kandi hari ibindi byirengagijwe wambwira se ko baca urubanza bati umuntu ntacyo yavuze ku bihano yasabiye n'ubushinjacyaha nkabasanga ari ibintu by'agahomamunwa binabangamiye kandi uburenganzira bwo kubunganira uburenganzira bwo kwiregura agenerwa n'itegeko nshinga akaba agenerwa ndetse n'andi mategeko harimo n'amategeko agenga imanza zavuye mu bindi bihugu ndetse zavuye muri TPR n'andi masezerano mpuzamahanga kandi u Rwanda rwasinye.
Ari amafaranga uvuga n'ubundi yagukuye mu rubanza bo bakavuga ko muri gutinda urubanza ari amafaranga nangana.
Ndagira ngo twumvikane neza urubanza ntago nigeze nduvamo. Nasobanuye ko ngiye mu mishyikirano yo kugira ngo mbone amafaranga. Ntago ari amafaranga gusa nako n'ibindi byangombwa ariko kugeza n'ubu ahubwo ubanze ko iyo mishyikirano itangira. Twaranditse gusa hari hageze ku rwego rw'uko tujye kunegosiya nyine amasezerano. Muri ayo masezerano rero nibwo twari kumvikana ku mafaranga n'ibindi byangombwa. Ariko aho Minisitiri w'Ubutabera yahinduwe yanze kutwinjira muri etapi yo kunegosiya amasezerano, ahubwo akavuga ngo ni dutangire dusabe ubundi bushya kandi twari tumaze imyaka 2 n'imisago twarasabye.
Kuva urukiko rwatangaje biri hari ikindi mushobora gukora?
Reka dutegereze icyemezo cy'urukiko. Nyuma y'iki cyemezo nubwo tuzamenya icyo gukora, ariko nizeye ku rukiko ruzafata icyemezo mu bushishozi buryo nizera ko ndetse unganira azagirwa umwere.
Tukiri mu Rwanda, u Rwanda rugiye kwifatanya n'isi mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu w'abapfasoni mu cyaro ukabuba ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 10 buri mwaka. Uyu munsi ubaye mu Rwanda mu gihe umugore wa ruguru atagihohoterwa n'uwo bubakanye, cyane cyane abapfasoni bavuga ko batagikubitwa. Yamara umupfasoni wa ruguru avuga ko gihanzwe n'ubukene bukabije. Inkuru ya Assumpta Kaboy.
Ni ku nshuro ya 18 u Rwanda rwizihiza umunsi w'umugore wo mu cyaro. Uyu munsi ubaye umugore w'umunyarwandakazi utuye mu cyaro hari aho yavuye n'aho yageze. Abo twaganiriye babwiye ijwi rya Amerika ko hari ibibi bakorerwaga n'abo bashakanye ubu basa nk'abibagiwe.
Ubuvugizi badukoreye ni inkoni yakura y'abagore, ukubitwa kw'abagore. Nk'umugabo asigaye ajya gukora iyo akoze ntabizane. Bwira umuyobozi ati njyewe umugabo amfashe gutya na gutya, bakamubaza impamvu abikora.
Ko aragenda nyine agakorana n'ayo mafaranga mukayasangira, ariko utabona azanye umugore nyine ngo agire amujyane hirya no hino bakoresha umutima. Ntabwo tugikubitwa bakuyeho inkoni. Bakuyeho inkoni kuko mbere abagore barakubitwaga, wagira icyo uvuga ngo nta mugore ugira ijambo.
Imibare yatanzwe n'ikigo gishinzwe ibarurishamibare mu Rwanda igaragaza ko abagore bagera kuri 24% bugarijwe n'ubukene. Iki kikaza ari ikibazo gikomereye abagore bo mu cyaro, ari nabo bahera basaba bafata ibyemezo kubavugira nabo bakazamuka.
Nko mu gihe wabuze ubushobozi se bwo guhaha ya mituweli ukuyisabwa, mituweli batugabanyije byose ikava kuri 3 ho byakoro. Nicyo bagashigaje kutuvuganira.
Umugore mu cyaro kuntu abayeho, reba nk'ubu ngubu mfite ababana, yewe n'imirimo iranyishe, n'imibereho mibera, nta mugore mu cyaro abayeho neza. Tuzabaho gutya koko. Inka mu bijyanye na mituweli. Inka twabapagasi bakwiye kutudohorera kuri mituweli.
Inama nkuru y'abagore ivuga ko nubwo hakira abagore bugarijwe n'ubukene, ariko imibare yerekana ko hari icyakozwe. Mu mwaka w'2000 abagore bari bugarijwe n'ubukene banganaga na 66%. Ubu bakaba baragabanutse kugeza kuri 24% kugeza mu mwaka w'2012. Bwana Faustine Nyirinkwaya, umuyobozi w'iterambere ry'umugore mu nama nkuru y'umugore, avuga ko hari ibyakozwe ngo umugore wo mu cyaro nawe yiteze imbere.
Umugore wo mu cyaro yateye intambwe, ntabwo umugore wo mu cyaro akiri nka wa mugore wa kera. Hari gahunda nyinshi zagiye zijyaho, gahunda zigamije guteza imbere abanyarwanda n'umugore ku by'umwihariko. Umuntu yatanga ingero, gahunda zigaragara uko ubibona hanze, abagore bitabiriye bimena, bitabiriye amatsinda, barakorana n'amabanke, bagiye muri za sako. Urabona yuko umugore wo mu cyaro hari imyumvire mishya afite iterambere.
Kugeza ubu u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere byazamuye umugore, aho abagore 64% bari mu nteko ishinga amategeko, abagera kuri 40% bakaba mu rwego rw'abaministre, naho 40% bari mu rwego rw'abacamanza. Uyu mubare w'abagore bari mu nzego z'ubuyobozi uri hejuru. Abagore bo mu cyaro basaba bagenzi babo ko batawupfusha ubusa, ahubwo bagerageza kubavuganira nabo bakava habi bakagera ku rwego rwiza. Umunsi w'umugore wo mu cyaro mu Rwanda uzizizwa tariki ya 17 z'ukwezi kwa 9, ubere mu karere ka Gicumbi, akarere gafite imirenge igaragaramo ikibazo cy'ubuharike ko ntandaro y'umwiryane ugaragara mu miryango. Asunta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi, aho hatangujwe kuva kuri uno wa gatatu uruganda rwo kurabira hamwe ico ibimenyesha makuru vyofasha kugira umugwi ushinzwe kumenya ukuri kuvyabaye mu Burundi no kurekuriranira CVR mu mfunyapfunyo ushike kwihangiro. Evariste Nziko Banyanka niwe yaduteguriye inkuru.
Abitavyo Uruganda bashigiriza ko kumenya ukuri kuvyabaye mu Burundi bitoroshe, kuko icuka atari ciza mu gihugu. Vitari Bambanze wo mwishira hamwe impuzo y'abatwaye Niproba avuga ko akira gahaze mu Burundi kugira ukuri no kurekuranira bishoboke ibyaha mu rwisevye ruzokorera ko bicibonekeza mu gihugu.
Cero kica kingora kutahura ni ibihe turimwe, kuko ubwicanyi bavuga n'ubutuburimwe ibibi cyage birakogwa intwaro n'ibindi twogena turaraba akarenganyo cese no vuga koko akarenganyo kaheze canke ubwicanyi bwaheze. Bisigura neza ko rero uwo mugwi kuvuga ngo ukorere ku gihe cyo guhera mu 1962 gushika mu 2008 banakomeye ngo kuba ari kwihenda gatoyi.
No ku ruhande rw'abamenyesha makuru amakenga ntabuze bafatiye ku bihe igihugu kirimwo. Nepo Bironkwa ni umumenyesha makuru ashikiriza ko umurwi Severe wategerezwa gukorana n'abarundi bose atanumwe ari mu ruhagarara.
Kuri umugwi uzokurondera wonyene kurondera ukuri tuzakorana n'abandi barundi bose. Turavyo bihe turimwo rero urona igihe c'ukwinubana, igihe abarundi bose binubana, igihe abarundi bose bagendera mu bwoba. Biragoye ko umuntu bavuga ngo tuzoshikira ku kuri nyakuri, kuko turabona ko igihe turimwo igihe harara havuga amasasu, igihe harara havuga ibiganisho rya no hino, havugwa ko hashobora kuba tukize intambara, nta muntu ushobora kuva ko hashobora kuboneka umugwi wava ushika kuko kuri je niyo makinga afise. Hari ibibazo bikomeye cyane ku byo umuntu yabavuga ko uno munsi umusha gukora ukarondira kuri abarundi.
Umutekano muke mu duce tumwe tumwe tw'igihugu ntiwobuza umurwi Severe gukora nk'uko Patrice Desire Amuremye ajejwe kumenyesha makuru muri uwo murwi abivuga. Asigura ko ibiriko biraba muri kino gihe bifise izindi nzego zibijejwe.
Hambiriko biraba ubu si ibintu biraba ibihugu bivuye mu ntambara, ni ibintu biraba ingene mu bihugu byinshi byo muri Afrika icyo duho kwita le contentieux électoral, ingene abantu bakunda gupfa ibintu kuvyerekeye amatora. Naho bihuriye n'ivyo twita crime de masse biraba uwo mugwi, no kuvuga bwa bwicanye butagira izina. Igihugu iyo maze kiva mu ntambara inzego zigashingwa, icyo gihugu cyashyigikira inzego zijejwe guhana ubutungane umunsi mu Burundi burahari. Nkibaza ko abo bantu bo bariko barica abantu uyu munsi bahanwa n'ubutungane buhari. Nkibaza yuko inzego z'igipolisi, inzego z'igisirikare ziriho mu Burundi kandi zizewe n'abanyagihugu bose ko zavuye mu masezerano ya Arusha, nibaza ko ziri ku kivi kugira ngo zihashe uwo muntu wese yoshaka kudusubiza muri ibi mugwi ukuvugana ukuri no gusubiza hamwe abarundi ushaka kwigaga.
Ngomenya ko urwo Uganda rw'iminsi itatu rwatunganijwe n'umugwi Severe ku ruhande rw'Uburundi ufatikanije n'umurwi IGR ujejwe kumenya ukuri no kurikuriranira ku vyabaye mu gihugu ca Afrika y'Efo. I Bujumbura, Evariste Nziko Banyanka, Ijwi rya Amerika.
Egide Mwemero, umumenyesha makuru wa Radio RPA, ari mu maboko y'inzego zijejwe iperereza mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhera uyu wa kabiri. Uwo mumenyesha makuru yafatiwe ubuvira mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko nk'uko vyemezwa na Bob Rugurika atwara Radio RPA mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Eddie Gwema.
Ego cyane ndavyemeje yuko muri kino gihe umumenyesha makuru akaba n'umuhinga Egide Mwemero ari mu gasho mu gihugu cya Congo neza na neza aho bita Ibuvira. Twamaze kumenya ko yafashwe n'urwego rw'iperereza rw'igisirikare cya Congo.
Mwari mwavugana n'izo nzego ku buryo zababwira impamvu zaba zaratumye bamuta muri yombi?
Tukibimenya nta mpamvu twari twamenyesheje kuko twumvise yuko yoba yafatiwe ku ruhande y'iyo radio yo muri Congo bita Radio Message du Peuple, ariko umwe n'abamenyesha makuru babiri bako ka radio nyene kawo muri Congo. Munyuma twumva ngo abamenyesha makuru bo muri Congo babarekuye, ariko uwiwacu bamugumiza mu mvuto. Mugabo rero twagerageje kuri uno munsi wa gatatu kuvugana n'abategetsi batandukanye b'igihugu cya Congo, mbere turashobora kuvugana na bamwe muri abo bategetsi ba gisirikare bafise iyo dosiye y'uwo mukozi wacu. Hanyuma batubwiye yuko bakimufite ku mvu z'amatohoza. Twe rero twagerageje kumenya amatohoza natwe twagize twamenye yuko Leta y'u Burundi ariyo yoba yariko ibirukamo igomba kumera nk'imusaba. Twagerageje rero gusigurira abategetsi b'igihugu cya Congo yuko hamwe bohirahira bagakora iryo kosa yuko bashobora kuba banabonye bakwegeje igihugu cya Congo. Kuri icyo rero twashoboye kucyumvikana ko basa n'ababyumva batumenyesheje mbere ko badashobora kubikora, ariko kandi batumeje ko bobo bakiriko baragira amatozi. Ariko turafite ibyigero twumvise ingene twayaze yuko ata kintu nyamukuru kimwagira, kandi umutekano wiwe ucungerewe. Ibyo turafite icyizero ko abategetsi ba Leta ya Congo baza kugifata mu neza.
Ese uyu munyamakuru kuba yari Bukavu yariyo mu mpamvu nyabari?
Yari yagiye kugira ashobore kuvugana na bagenzi bacu b'abamenyesha makuru bo muri icyo gihugu cya Congo, na cyane cyane ku bijyanye n'imigenderanire no gukorana twashaka gutangura mu ntumbero yo kunagura uyu mwuga w'abamenyesha makuru. Urumva rero ni muri iyo ntumbero tuzaza turaba ingene dusubira kunagura uwo mwuga.
Mufite icyizere ko inzego z'umutekano mu gihugu cya Congo ziza kumurekura?
Yego, turafite icyizere cyane kuko twavuganye n'abatari bake mbere nabo bategetsi mu rwego rwa gisirikare mu iperereza ry'igisirikare twavuganye, batubwiye yuko twohumura, kandi twumvise yuko nabo kumbure bamufashe kugira bigirire amatoga yabo. Ariko rero twavuganye n'ukuri turumva dutekanye. Mbere nashaka kuboneraho guhumuriza yaba umuryango w'abamenyesha makuru w'Abarundi canke umuryango wa mwene wacu Egide Mwemero yuko ibintu bizogenda neza nibaza ko ataca kibaye.
Bob Rugurika, umuyobozi wa Radio RPA, turagushimiye cyane kano kanyu duhaye.
Ndabashimiye namwe.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziremeza yuko uburenganzira bwo gushikiriza ibyiyumviro no kuja hamwe umuntu wese ategerezwa kubukoresha igihe cyose kandi ahari hose. Userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Samantha Power yavuze ko baba Abanyamerika baba n'abandi bantu bose ku isi bafise byinshi bokunguka biciye mu buryo bwo gukoresha guhanahana inkuru biciye mu buryo bw'ingurukana bumenyi internet, guhanahana amakuru n'ibyiyumviro, guhanahana amakuru ajanye n'amasoko ku barwizatunga no kuma leta akorera ku mugaragaro kandi afise ibyo ashobora kubazwa n'abanyagihugu. Guhanahana amakuru birafise uruhara runini mu gushikira ingendo ya demokrasi, ibikorwa by'amashyirahamwe ataho yegamiye, hamwe n'abantu ku giti cyabo. Mu nama iherutse kuba mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku bijyanye n'ubwigenge, ku bijyanye n'uburyo gukoresha ingurukana bumenyi, Samantha Power yamenyesheje ko hariho isano hagati y'amaleta akoresha guhanahana amakuru mu gushikiriza abanyagihugu n'amashyirahamwe ataho yegamiye, nayanda koresha ubwo buryo nyene mu gucafuza ibindi bihugu no gusuma urusako ku bibuga ngurukana bumenyi by'abanyagihugu bo mu bindi bihugu n'amakompanyi yabo. Muri iyo nama kandi, mu ntumbero yo kwerekana uruhara uburyo bw'ingurukana bumenyi bufise mu gukingira ubwigenge bwa kiremwa muntu, Ambassador Power yaratangaje ko havutse umugambi mushasha witwa LIFT, Leading Internet Freedom Technology Initiative. Intumbero y'uwo mugambi ni uguteza imbere ubuhinga bwa internet mu myaka iza, kugira ngo twirinde abakoresha ubwo buryo mu gutuma inkuru itakanovera. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri kwiratanguza uwo mugambi mu gushyiramo amafaranga ashika imiliyoni 10 z'amadolari, ubwo buryo bukazogenda burongerezwa ku mwaka gushaka aho buzoshika ku miliyoni 33. Akarusho ubwo buryo buzozana ni kanini cyane nk'uko Ambassador Power yabivuze. bizotuma uburyo ngurukana bumenyi buronka inguvu zikwiye bizotuma atawuzoshobora kubuvogera bizotuma kandi imiliyoni n'imiliyoni y'abukoresha bazunguruka ikibazo cyo kuyungurura inkuru iyo nama yarateye inkunga leta z'umwe za Amerika kuburyo ijigikira uburyo bushasha bwo gutuma tumanako hamwe guteza imbere amashirahamwe atawo yegamiye hamwe rero no gukomeza umutekano w'abarwanira gato y'akazi na muntu. Samantha Power yavuze ati leta z'umwe za Amerika ntizishobora gufata mu minwe iki kibazo yonyene ama leta n'ibindi bihugu byategezwa kuja muri ugo runani bw'ubwigenge bufatiye ku buhinga ngurukana bumenyi no gufashanya kw'ibihugu byongeye amakompanyi asanzwe akora ubwo buzi yategerezwa gukurikiza amabwirizwa agenga ubudandaji n'ubwigenge bwa kiremwa muntu nkuko yashizwe ahabona n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ayo makompanyi niyo nyene yagomba gukora ku buryo ashiramo ingufu zotuma ubwigenge mwitumatumanako n'ingurukana bumenyi riramba. Birahambaye kwibuka ko ubu amakungu ageze ku murongo wo gushigikira ubwigenge. Ibyakoze byose mbere kugira ngo buburagize ubwigenge bwo guserura ibyiyumviro byarasenzwe. Ambasaderi Samantha yavuze ati naho hariho amaleta gerageza gushira uburyo mu gushaka kugenzura uburyo ngurukana bumenyi ati igihe kiriko kirakora cibanda ku bwigenge.
Iryo ryari jambo ry'intanga marara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Chiti mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byo muri kino gitondo, ariko mbere yaho reka Aloyse Bigirimana agaruka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloyse,
makuru twabashikije Leta Zunze za Amerika ejo kwa gatatu zarungitse abasirikare 90 b'abanyamerika mu gihugu cya Cameroon kugwanya umuhari wa Boko Haram. Abo basirikare basabwe n'igihugu cya Cameroon bazokurikirwa n'abandi basivile b'abanyamerika bazoja gukora ibikorwa by'igendereza muri ako karere. Igitigiri cy'abo basirikare bose gishobora kuzoshika ku majana 3. Mugihugu cha Burkina Faso kizoja mu matora y'umukuru w'igihugu ku itariki 29 z'ukwezi kw'icumi na kumwe kuza k'uyu mwaka. Mwamenya ko ayo matora yari yatekanijwe kuwa 11 z'uku kwezi, ariko ntiyabashije kuba bivanye n'akagwi k'abasirikare bacungera umukuru w'igihugu bashatse gutembagaza ubutegetsi igenekerezo rya 17 z'ukwezi kw'icenda mwaka w'2015. Mu gihugu cha Benin naho Mathieu Kereku yahoze arongoye ico gihugu yarasandavye jo kwa gatatu. Kuva ejo rero ico gihugu cha Benin cyaciye cinjira mu kiringo c'indwi mu kigandaro. Gushika ubu ntiharamenyekana icatumye Mathieu Kereku afa. Mathieu Kereku rero akaba sandavye yarafise imyaka 82. Igihugu cha Israel ejo kwa gatatu carishe abagizi banabi babiri ba mu gisagara cha Yerusalemu bariko batera uruhagarara bacumita abantu. Abantu barimo abasivile n'abasirikare babanya Israel bakoresheje imbugita. Ugo ruhagarara rwadutse inyuma ya hejo kwa gatatu igihugu cha Israel kirungikiye abasirikare mu bisagara byose bya Israel gufasha igipolisi guhagarika ubwo bwicanyi bwabaye ndanse mu gihugu cya Israel.
Chuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma n'abadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Oriane Tangishaka, amakuru avugwa hirya no hino ku isi muyashikirijwe na Aloyse Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi ku mugoroba nk'uko bisanzwe. Turabashikiriza andi makuru radio ijwi rya Amerika. Mukurindira, mugira umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.